Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwenye tubashikiriza ikiganiro muri sanga saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu mpera zindwi iheze Burundi bwaratoye umwigemenya mpinga mushasha w'umwaka wa 2023. Uyo ni witwa Karel Lely Ndayizeye afise imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu birori byo kumukeza no kumutera iryo teka byarimwo umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi. Kazi rero mu kiganiro muri sanga aho muri aka kanya tugiye kuganira na Miss Burundi mushasha kuri aya mahiganwa aho abigeme baronka akaryo ko kwiteza imbere no guserukira igihugu. Ikaze mwese kuri internet turi kuri Facebook aho mushobora gushikiriza numero zanyu tukabahamagara. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikaze neza mwese mu kiganiro
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ku karimbo karatwibutsa ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Muri sanga yo muri aka kanya dufise umutumira dasanzwe ni Miss Burundi w'uyu mwaka, Miss Burundi mushasha. Ni mu gihe rero mu mpera z'indwi iheze ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Burundi bwatoye umwigemenya mpinga mushasha w'umwaka wa 2023. Uwo suwundi ni Karel Lely Ndayizeye afise imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Aje kandi mu kibanza cyahoramwo umwigeme Kelly Ngaruko nawe nyene yari Miss Burundi mu mwaka uheze. Mu birori rero byo kumushimira no kumushikiriza iryo teka byarimwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakomeye mu w'igihugu. Umwigeme rero Karel yatahukanye udushimwe tutari duke harimwo umuduga mushasha. Rero turabaha ikaze rero mu kiganiro muri aka kanya mumumenye byinshi by'ivyo yiteguriye canke yifuza kuzorangura muri uyu mwaka azoba ari Miss Burundi wa 2023. Nkuko bisanzwe rero murashaka gushikiriza nimero zanyu kuri Facebook tukabahamagara. Facebook mugashikiriza nimero zanyu turabona ko benshi muri mwebwe mwatanguye kwandika mumukeza nibindi byinshi. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Reka twakire umutumire wacu Kelly murantunga. Karel ikaze neza kwiragishwa ijya Amerika. Ndagukeje ndakwifuriza ibihe byiza tugushimira nuko nafashe kano kanya kukuganira natwe. Karel ikaze neza.
Ego murakoze cyane, murakoze kunyakira.
Kare mbere na mbere tubyira ingene wiyumva turazi ko harake nk'imisi nk'ibiri ariko biracari bishasha bimeze gute wiyumva gute muri imisi watsinze akagashimwe.
Ndanezerewe cyane nko mwavuze biracari bishasha c'est vrai ariko ndanezerewe ndacanezerewe gose.
Cari ikintu witeze canke wumva umenga ibintu biri kure cyane?
Oya sine ndabyiteze ariko bibaye byaranejereje byarankangaje nk'umuntu wese bari muri competition. Ukoneye kumwe n'abigeme beza bafite ubwenge bafite amaproje meza.
ariko vyabonetse yuko abariko baratora umuminsi bashimye wowe cyane kurusha abandi.
Bom.
Ha higanwa babiri hagatsinda umwe mu bisanzwe ntaca.
Ego, ego nidyo.
None Kareye tubwire rero Kareye ndayizeye Leli ninde mu bisanzwe amamuko yawe turumva ko wasirukiye intara ya Bubanza kumbure mwe mu bavye bava ibubanza canke ni wavukiye ariko muri make urinde ninde ndayizeye Kareye Karele
no mike me w'imyaka 22 mu Burundi kazi eko ava ibubanza ni fura mu muryango w'abana intwi n'umunyeshure mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata c'ubutunzi kandi ni n'umu artiste créatrice nkora amasakoshi y'abigeme abagore abana mu maperle kandi ndacapa.
Ni viza cyane urumva ni ibintu usanzwe ukunda ni ibintu usanzwe ugira byo bari bimwe mu byo washize imbere mu mwihiganwa ryawe.
Ego. Ego.
Uvuze uti uri umunyabubanza ndabona ko hariho benshi bagukeje banezero cyane kumva ko uri umunyabubanza niyo wavukiye canke niyo bavyeyi bava.
Papa wanje ni yava ariko nanje nanditse ubanza.
Njiza chane.
Ego.
Ego. Enone kakare umugambi wawe waruwuhe washikirije abariko baratora kumbure wipfuza kurangura gute neza na neza kuko ahanini aya mahiganwa abigeme baba bafise imigambi wipfuza kurangura uretse ko no guserukira igihugu mu bakungu canka handi biba birimo ariko muba mufise imigambi mwifuza kurangura uwawe nuwuhe?
Mugambi wanje ni wo gushinga koperative imyuga izofasha abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore babyaye ariko batakiri kumwe n'abagabo babo. Iyo koperative izotanga inyigisho zo gukora imyuga itandukanye harimwo kudesa, kubumba, kujisha, gukora ibigenegene mu bidede hamwe n'.
Ibintu maze mwigihe kirekire cyane ibintu bishasha utanguye ubunye wari kuri urahiganwa kugira ngo ube umumisi.
Nkuko nari nabwiye ko nsanzwe ndi umu artiste créatrice ndende maze mwigihe kinini nkaba nari naratanguye no kwigisha n'abigeme bakeyi uwo mwuga wanje ariko ubu nayishaka rero guca nagura nkore koperative yigisha n'izindi nyigisho zitandukanye.
None intambanyi ubona muri uwo mugambi wawe nka miss ubona zoba ari izihe kuko kumbure hazoba bifuza kugufasha mugabo ushobora kuba hari intambanyi ubona n'ingene wifuza kuzozikemura ukiri kuratangura?
Bo intambanyi noronse yari z'abo bantu badukorana hamwe n'ivyerekeye uburyo ariko ivyo si binini cane me intambanyi nkuru niyo gutahuza abo bantu ingene uwo mugambi wabafasha muri kazoza ubafasha kwigenga kandi babone ko bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo.
Ego, none imyuga kudusubira inyuma gato imyuga yawe y'ukudesa kudoda n'ibindi byinshi byo bari ibintu kumbure bituruka mu ntara ya Bubanza tugire gato iyo byavuye kugira ngo utangure kubikunda no kubikora.
Narigeze amashuri yanjye yisumbuye mu gihugu cy'u Buganda narize ibyerekeye imyuga ngarutse ino niho natemera ko naho nyine hari kandi hariho n'abandi bantu bashobora kuyiga biteza imbere rero naciye mfata iyo myuga mike hari imyuga myinshi mu bisanzwe ariko nashatse gufokasinga kuri iyo mike kugaza itangure kuri iyo mike bayige niyo babishobora bashoboye haje abandi bagasaba iyindi myuga tubashobora kubigisha ariko twashatse guhera kuri iyo mikeyi bayige hama bashobore kwiteza imbere.
Ego, none bamwe kumbure mwahiganwe nabo mwaba muri kumwe muri iyi migambi canke uri wenyine muri uwo mugambi canke n'abandi kumbure mubana bo muri kumwe ku ishure n'umugambi usanzwe wirangura na wenyine canke n'abandi bigena?
na urango ya DJ nyene mbere na utango DJ nyene ariko ubunye narabonye abo dufitanye ama vision amwe donc tuzokorana n'abandi bigeme bo muri nispo hundi ego
ego dusubira inyuma gato kandi kuri aya mahiganwa abaye muri iyi minsi nyine benshi ntibashoboye kuyajamwo canke kumure no kuyabona tubwire bimwe mu byari biri muri ayo mahiganwa byari bimeze gute aho byabereye ibirori byari bimeze gute muri make
byari biteguye neza byari bimeze neza guhera ku ntakaduheze twari dufise abantu badukoca baduherekeza mu bintu byose ego byari bifashe neza nahakuye abagenzi inshuti ego
byiza cyane. Reka rero tubandanye tuje ku mirongo ya telefone, ndabona abanywanyi batanguye guhamagara ari benshi, hariho n'abari kuri Facebook banditse tubonye akanya turaza gusoma amwe mu majambo canke ukugukeza banditse ku rubuga rwa Facebook, ariko reka duhere ku mirongo ya telefone. Turafise uwitwa Aster Kana. Aster, amahoro neza?
Amahoro neza.
Uraho urakomeye?
Ndashimira nyagasani.
Ni vyiza. Aster, woba wabonye agafoto ka Miss Mushasha kuri Facebook canke?
Narakabonye, narabikurikiranye live aho bariko barabikora vrema notangura kumukeka. Imani muhangaze imuje imbere. Oh, musa yatorewe azashishikanye kugishyira mu ngiro. Hanyuma akaba akabazo kanje ka mbere, uno munsi baraposta bagenda baserukira intara. Uno munsi rero n'umunyabubanza twumva ko ari umunyabubanza koko, n'umunyabubanza aserukiye abanyabubanza, yatowe nk'umunyabubanza asa yatowe nk'imvukira ya bubanza ariko atari bubanza. Akabazo ka kabiri, umwaka batanga wa manda ni muto n'imigambi baba bihaye, we azogwana gute kugira shishikare kwirukana wa mwanya bamuha w'umwaka kugira ngo uzomusubirira mu ngata azabone koko azamufatira akarorera ati koko uwo nsubiriye yarakoze kandi byarashimwe. Akabazo ka gatatu ariko ka nyuma, harakunze kubamwo uburiganya ubwo ukutaba nk'umucyo mu itorwa ryawo. Tugiye kuraba ku mavoti agenda basita nko kuri Facebook, hari ikintu ntemera ukaza ngo misi popularity, sinzi uko babigenza SK kugira bavuge ngo yabaye misi popularity canke yabaye misi nyezina. Baraba amajwi yahawe n'abanywanyi ni kwiriya nihora batanga canke n'igiri imugena. Murakoze.
Urakoze cyane. Ibibazo byiza bya Aster Kana. Aster, mbega uduhamagaye uri hehe? Ga Aster, uvuze turabikurikiranye online ku mbuga zitandukanye, uduhamagaye uri hehe?
Goma. Ndi Goma.
Goma. Urakoze cyane Aster.
Urakoze.
Ego lili duga ku ijambo abaza ati cyane cyane ahereye kumbure kuri ico cerekeye ayo mahiganwa amamanda umwaka umwe wewe wabona umengo ni muto cyane, wewe ubona urabye kumbure kuri Kelly aheruka kuba Miss, ubona umwaka ukwiye canke ntukwiye?
Musanzwe umwaka ni muto kuko ibikorwa ni byinshi, ariko uwo mwaka ugufasha gutangura kuko twese abizi yuko intango igoye mu isanzwe. So uwo mwaka niwo kugira dutangure bitworohere, dufashe abo turangure iyo migambi yacu, hama tuzonabandanye kuko nigishobora ko uyu mwaka umwe bizaba biheze mu isanzwe. Ego.
Utundi tubazo twa Aster?
Yaba DJ kuzerekeye bya Miss Popularity. Mu isanzwe dress organization ije ni bya organization hamwe na jury. Miss Popularity ni zo mutorera ku majwi, majwi aba yatanzwe mu telefone. Abandi ni question ya jury kandi tuzi neza yuko ibyo batoye ari vyo.
Ego. Ego. Kumbure Astaha ntiyari yumvise igihe bari ko ridondora amazina yabajije ati mbega nyene koko uri umunyabubanza userukira bubanza kumbure wo mucira ku mayanga ingene biba bimeze abantu baserukira intara zitandukanye biba bimeze gute mu mwatoye gute guserukira izo ntara biba bimeze gute
userukira aho tuba tuva cende umunyabubanza
Mhm. Ego nizere ko nyishuzi mushimishije Aster reka tubandanye twakira abandi turafise Idrissa Idrissa Bakungu ku murongo wa telefone amahoro neza Idrissa. Mwiriwe mwiriwe duzi ijwi tukumve neza.
Mhm. Kandi twanezejwe yuko yigaragaje neza kandi yari afite gahunda nziza n'imishinga kandi ndamwibariza ngo iyo mishinga nyine yagaragaje myiza cyane yibariza iyo mushiki wanjye abiriya bisonga bimukurikiye gahunda abiyayo bazayigeraho kandi nkanamusabira imbere y'Imana najya mu marushanwa yandi kandi zamugenda imbere
Idrissa kubijanye n'ikibazo warubajije numva wamukeje cyane ariko ikibazo cawe n'abanacumvise neza ko gatelefone kari kasa ntagatumvikana wabajije ati niba yibaza ko azoshika ku ntego ziyo ku migambi yiwe
yego
yego
ivuga ngo imishinga yakigaragarije nabonye ari mwiza bamutora ngo nari kuri cyane kuri kizi nabonye arisaba na kibazo n'impamvu narimwaye turaje niyo mishinga imana izamushoboze abashe kuyigeraho
bakoze cyane Idrissa ego karere urumva mu mugambi wawe wa entrepreneuria wo kwigisha n'abandi bigeme avuga ati mbega ubona ufisemo ukwizera cyane yuko bizoba wavuze ko ufisiye cooperative ushaka kuguruza iyo dusigurire uje mu mizi yayo kumbure tuyumve neza hama ego Idrissa yumve yuko kumbure ari ikintu gishobora gushoboka
ari ikintu gishoboka kandi cyoroshye ni kuri icyo myuga tugashyiramo na entrepreneuria kuko umuntu niwo mwigisha gukora ikintu hama iyo akiriho nkamo amahera ashobora kuyonona cyangwa se agira n'ubuziganya seve ni dushyize izo nyigisho bizobafasha no kumenya ibindi bintu kandi biteza imbere
ego karel telefone yawe ndumva harimo amajwi canke utuntu tutumvikana neza reka kumbure tumira mate tukugarure hama tushobore kukumva neza radishwe cya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi n'amahigu no munsi kuba turiko turaganira na Miss Burundi mushasha Miss Burundi w'umwaka wa 2023 uwo nawe suwundi ni Ndayizeye Karel Leli umurundi kazi w'imyaka 22
Ijya ariko mata. Niki winyegera ariko. Abanye bugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe buko.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumura kamana.
Sofe, wenda bana shaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwe tu ni bugo.
Ndi bugo.
Ngo wiki. Ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda
tubibutse ko mu mpera zindwi iheze ku itariki 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Burundi bwatoye umwigemenya mpinga mushasha uwo mwaka wa 2023 Miss Burundi 2023 uwo nawe subundi ni Karel Lili Ndayizeye w'imyaka 22 muri ayo mahiganwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi aje kandi mu kibanza cashoramwo umwigeme Kelingaruko Muri byo birori rero bikaba byitabwemo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi batandukanye umwigeme Karel yatahukanye udushimwe dutandukanye azakumbure kutubwira byinshi turi kumwe nawe ku murongo wa telefone ndabwiye ko bamugaruye Karel rero tugarutse ku kiganiro cacu tubwire bimwe mu bintu watsindiye turumva ko uno mwaka arimo byinshi muri unovuga pake canke mu gashimwe waronse tubwire bimwe canke byose mu byo waronse uno mwaka
cyambere ni 5000 par mois umuduga harimo na 40 litres ku kwezi umuduga wa practice nouveau modèle yahawe na CRDB hamwe na voyage aller-retour ya Dubai kwa hawa na Satuguru.
Wow, ni bintu byinshi cyane.
Ego.
Kuronka umuduga, igitoro maritiro 40 buri kwezi, dukuvuga urashaka kuja ku ishure, urashaka kuja gukora imirimo yawe, ukongera ukaronka n'umushahara w'ibihumbi 500 y'amarundi buri kwezi.
Ego.
Hama tutibagiye n'ubwo rugendo rwo kuja Dubai. Dubai wari ubwaje?
Soya. Njambere.
Uzoja yo gyari none?
Ntibiramenyekana muri umwanya.
Uracyari kurabyita, urabyitegurira. Ego, nibiki none wifuza kubona Dubai mu byo kumbure woba warumvise cyangwa warabonye Dubai uhiteze iki?
Bonse dire enseigne ta négocier mais ndikara hantu heza, ndashaka kubona ubwiza bwawe.
Ndizera kuzodufatira amafoto menshi cyane nyene.
Ego.
Tukahabona. Konaje naho ndaje ariko benshi ndizera ko barindiriye n'igishika cinshi amafoto uzodushirira ku mbuga zitandukanye.
Ego.
Reka kumbure mu gihe muhimbwa bw'ivyuma bariko bararondera abandi ku murongo wa telefone ndabwiwe yuko dufise uwitwa Désiré Nyandwi. Désiré Nyandwi ari ku murongo reka tumwakire amahoro neza Désiré.
Ego ndi ku murongo.
Uraho urakomeye.
Ego nawe ndakomeye. Ndamukwisi wa mutumire ndari ndayizeye nguruzi.
Ego ni Miss Burundi ndayizeye Karel.
Ndayizeye ni sawa. Hama jikwazo nari space kini. Nashaka kumenya mu angire ibintu baba bacejeje gukora abamizi ko azoshobora kubishikana na 99% uko twanayice tukaraba abamizi bakunda gutora kenshi na kenshi ibintu bemera ko bazokora ntabyo bakunda kureyariza ngo abishire mu ngira nabo baje bakabajya amamodoka nubwo bushimwe no kuca kuko bihugu biteye imbere baba bemereye biba birangiye nta bindi bakunda gushyira mu ngiro ashaka rinda ngo ase numve ko abona neza ko adoshobora kureyariza ibyo yerekana mu gihe hajya bazakwerekana imigambi bazorangu adoshobora kwirangura neza icyo nakwijana cyane kagira akamaro kugwaruka cyane cyane abakobwa
urakoze cyane Désiré. Ego mbega Karel tugarutse kuri wewe ico Désiré avuze cyo bari cyo yuko abamisi batarangura ibyo boba barashinzwe canke kumbure twoba tutabibona iyo babiranguye ntibabidushikiriza kuri wewe ubona ikibazo kirihe kuko kuri Désiré abantu mengo ngo ntavyo abamisi barangu
peut-être barabi mushaka mutabibona me bahora bakora c'est vrai bikorwa byabo barabingiro Hari naba batanguye kandi na komwe bitanguye mutazwe nabitanguye ni kubandanya. Ego.
No kuvuga ukuba wabaye miss biguha ako karyo ko kubishira habona no kurondera abandi bo bigufashamwo ahanini.
Ego me.
Ego kumbre tuku tutu kila honyene icho kumbre uwa warigie kuri Miss Kelinga Ruko ya Hahora muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni kihe mu bintu uba waramwize ko mu byo yayiko ararangura canke mu buryo yagerageza kubirangura ni giki kimwe canke bibiri yobo waramwize ko
Kelinga Ruko numwigeme yashitse ku byo yavuze yavuze ko zokora kandi yiwe kandi nashimye n'ukungene n'umukobwa yitonda ama afise les pieds sur terre Ramzani nyigishije cyane kuko nyigishije akazi uko izo navuze ko
n'umuntu akora cyane byaraguteye intege
ego cyane rwose
ego none nk'impanuro kumbure abandi bakobwa abandi bakobwa bababona muri komuraja muri ayo mahiganwa bavuga bati kuko bamwe bamwe kumbure cyangwa abakiri bato bashobora kuba babibonamo ubwiza mugabo nk'uko bivuze harimo no gukora harimo no gukora ukafata umugambi wawe ukawurangura neza ukawiga ukawushiza imbere kuko urumva baba bagushizemo uburyo butari buke uwo mushahara utwo dushimwe umutambukanye umukuru w'igihugu nawe nyine nakaza abigeno ubahanura iki cyane cyane ariko barashaka kuza muri zihiganwa z'abamisi
kubakiri bato no basaba bige baginyo cyo kumenya y'ubumenyi kuko umuntu ntazoza imbere y'abantu avuga ibyo atazi na mbere yuko bishisha umugambi wabo bawonige ba simone kuno bivuga mu mbabarire bawugira iwabo bawige ego
bawunonosore neza na neza hama bagerageze kurushira mu ngiro
ego
byiza cyane reka kumbure tuje kuri Facebook bamwe bashikirije amanimero yabo ariko hari abandi bananditse ndabonye uwitwa Isidore Zishu niyo nkuru avuga ati jewe nk'umunyabubanza wacu yarabikwiye koko imigenzo n'imico yiwe iragaragaza ko ari umurundikazi akwije tumusaba kuja ku kivi akarangura imigambi iyashikirije uyu ni Isidore Zishu niyo nkuru ego turabona abandi bariko baracari ko barandika batari bake bamaze kwandika turaza kubandanya tumushikiriza bimwe mu byo bariko barandika hariyo benshi kumbure turabona bariko baragukeza turabona uwitwa Nyonkuru Shadrack turabona Clement Nduimana nawe nyene go ku murongo wa Facebook tubibutse ko ku murongo wa Facebook ariko baradushikiriza ibyumviro byabo bari kuri radio yacu VOA radio yacu VOA ego reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone turafise Cyril uratwumva amahoro neza
amahoro cyane
urahora komeye
ndashimye Imana mwaramutse mute namwe
turaho natwe turashima
natwe mu Rwanda twiriwe neza turashima Imana
nziza Miss Burundi arakumva nawe nyene ikaze ikibazo canke cyumvira
tubanje kumushimira mu Kirundi niba ari byo bita kumukeza ntabwo mbizi kandi Kirundi gihe gize neza
nize nyene nabitowe
turamwishimiye cyane kuko ni by'agaciro nyine kuba uri mu marushanwa muri abantu barenze umwe nyamara ukabasha gutsinda iryo rushanwa kuko na ubwo yabyivugiye ko yarushanwaga n'abandi bakobwa beza bize ariko akagirirwa ubwo buntu wenda n'impanuro namuha nuko ayo mahirwe Imana yamuhaye uwo mugisha Imana yamuhaye agomba kuzabyitwaramo neza akazabyaza umusaruro kandi agakomeza akabera abari cyangwa se abigene urugero rwiza ariko ikibazo nagira ngo mbashe kubaza Miss Burundi 2023 nagira ngo mubaze ubundi mu minsi w'igihugu abamariki abaturage hanyuma kugira ngo bisaba iki kugira ngo umuntu atorerwe kuba Miss ese ni iki yiteguye kuzafasha urubyiruko by'umwihariko abangavu abigeme Urakoze cyane.
Urakoze Cyril. Ego. Ego muri make Karel avuga ati bega ni biki basaba kugira ngo uje muri aya mahiganwa urinde unatogwa. Bimwe mu byo babasavye cyane bibavyanditse bivuga ati nibi 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 muba mukeneye kugira ngo mutsinde muje muri aya mahiganwa nibi.
Ni se umugambi ubwenge urumurundi kazi ukwize n'imyaka gusade 18-25 ego
kuvuga umugambi wawe barawihweza bakaraba imyaka yawe mbega bimwe bakora bagira kenshi by'uburebure ntabyo bakiraba
oya ni kuva kuri 1.65
no kuvuga haracariho uko kuraba umwige ari muremure ukuntu
ego
ego reka twakira abandi banywanye bijwi rya Amerika ku murongo turafise Jean Claude Manirambona Jean Claude amahoro Jean Claude uduzi ijwi gato tukumve neza
ego nta mahoro cyane
mahoro
Hama nagomba mu ndamukitse umutumike
narakumva
ndabaramukije
ego hanyuma ngira ngo ntarandiriye cyane na kirembatse umutumire uyiyumva gute kuba watahukanye intoteyo ubisanze kuba Miss Burundi sinzi agirambase mu mva ibyo ko munyumva
ego turakumva
ego nagirambase kumbure muri uyu mwaka ugiye kumara muri ico kibanza ico kumbura umugambi wo bufitiye abandi bakobwa muri mu myaka ine mbona uracari na moto kira icyo umugambi wabufitiye abandi bakobwa canke abadamu bagenzawe muri rusange nagomba kubata umugambi ubafitiye muri uyu mwaka ugiye kumara muri icyo kibanza kubera ko nibatari bariteka ritewe abigeme bategereza kugira icyo bakuye muri icyo kibanza ego batakwari
ego arakumvise duga ku ijambo miss
ego nkuko nabivuze umugambi ndabafitiye ni gukora iyo koperative izaba ari abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore batakiri kumwe n'abagabo babo bamwe bareze abana ari bonyine iyo koperative niyo kubigisha imyuga kugira ngo bazoshobore gukuramo ikintu hama bigenge ego
imyuga niyo Karel Miss Burundi w'umwaka w'2023 yizera kuzokwigisha bagenzi b'abantu bigeme n'ababigeme kugira ngo bashobore kuyungunganya ego Karel turacari ko turaraba no kuri Facebook kumbure tugushikirize bimwe mu byo bakabarashikiriza si bose bavuga byiza cyane si bose babibona kumwe kandi birasanzwe turafise chancelier avuga ati kuba haba ayo mahiganwa ntaco mbona byungura uretse uburyo bakoresha wewe none ga Karel turumva yuko kumbure iyi platform urubuga ruragufasha kwerekana imigambi yawe baranagufasha mu buryo butandukanye ariko nko kuri chancelier yavuga ati we kuri we abona umengo ntaco byungura mbega we ni kubibona ariko si kubibona kuko waragiye muri aya mahigano kandi waratsinze uwo mwishura gute nk'umuntu nka chancelier abona umengo nta kamaro bifise
birashisha kamaro kuko uwatowe afasha abandi bizofasha benshi cyane nzoha akajyo abandi bigeme n'abagore kugira ngo bashobore kuba bafise ijambo mu gihugu bakore bateze imbere igihugu cyabo
hariho kandi nukundi aba abigeme bahora bafata akajyo ko guserukira igihugu cyabo wewe nawe nyene hari umugambi ukumbure ugusohoka hanze haba ari kuja kwigisha abandi bigeme bo mu karere canke n'ahandi mu bindi bihugu mu bijyanye no guserukira igihugu kuko turazi ko umumis aba aserukira igihugu mu makungu mu bintu bitandukanye nawe urifuza kuja muri iyo nzira nayo nyene
cyane gose iyo opportunite ibonetse ndashobora kugenda nkigisha
ego katubandanye ku murongo wa telefone turafise shusha amahoro neza akaze ku Radio Ijwi rya Amerika
murakoze
duka kwijambo shusha turakumva na misi arakumva
ndashimira misi riri prestasiyo ko mwanya wonyo kuyobora kandi ba misa mu Burundi ndi mu Rwanda igitekerezo cyanjye nashakaga kumubaza ese ko abakobwa benshi bakunda kwitinya we byagenze ute kugira ngo igitekerezo cyiza yiyumvishe gute kugira ngo ajye atange kandidatire cyangwa iyamamaze nyine kuba kuza muri misi Burundi ikindi ese hari imbogamizi yigize ahura nazo mu uko kwayamamaza kugira ngo abe misi yahuye nazo izo challenges nyine ese bakimubwira ati misi riri abaye misi w'u Burundi yumvishe emotion amarangamutima ye yumvishe ameze gute ikindi ese ni iki asaba nk'igihugu kugira ngo kimufashemo kugira ngo imishinga ye bagomba ko presenta kugira ngo ijye mu ngiro cyangwa agere ku ntego ze agiye n'inama abandi bakobwa bakunda kwitinya kugira ngo batinyuke kugira ngo bisangemo muri ayo marushanwa amahirwe masa ku mirimo ye
ngo icyo kibazo cya nyuma cya shusha gisa n'icya mbere duhere kuri icyo cya mbere cyerekeye watinyutse gute kugira ngo uje ahabona useruri ibyiyumviro byawe kuko mu bisanzwe wagiye ku rwego rw'igihugu byagenze gute
ni ibintu nakunda cyane nabikunda de gutinyuka nshobore gushika imbere y'abantu kugira mvuge ibyiyumviro byanje ama yabajije no kucereke ico leta noisaba ni yondodo ye bashobora kunyugurira imiryango kugira ngo nshobore kurangura umugambi wanje neza
ego kuri ico nyene cerekere leta kumbure barakumvise kubijanye no kugira ngo niwadodora bazokumva ariko kandi twarabonye ko mutambukanye umukuru w'igihugu niho yarari nawe nyene kumbure muzokorana gute azogufasha gute mutegekanye gukorana gute
première dame tuzokorana bien sûr ni ubu ntituragera kuvugana ariko niyo twavugana ibintu bizagenda neza
Shusha yabajije kijanye n'intambanyi kumbure hashobora kuba mu mahiganwa waragize intambanyi zo kuzukurondera uburyo impuzu washikenera kwambara uburyo bwo gushikaho mwagira imenyereza n'ibindi byinshi intambanyi kuri we zari nkizi
nta ntambanyi jeshi novuga nahuye nazo kuko abadufasha bari bahari batwiteguriye neza ibintu bye biteguye neza ku murongo kandi
ndakeka shusha ntiyarahari kuko yabajije na ca kibazo tuba twabajije mu ntanga ati wiyumvise gute utsindiye mbega kumbura arabaza ati mbega wararize warakomye induru byagenze gute muri make
ego narize gatoyi ariko ni kuri umunezero nagiyeho cyane rwose Ego
leka tubandanye twakira abandi turafise Prosper Manirakiza amahoro neza Allo Prosper
Ego ndabumva
Ego kaze duka ku ijambo
Ego murakoze cyane
Jewe bwambe mbanje kubala mutsa ndamutsa nowo Miss Burundi 2023. Mhm.
Ndabaramukije.
Byukuri narakije. Byukuri naraba narakurikiye kungene no mugambi yashekeje nibingiza cyane. Twifuza cyo ndashaka kumusaba vraiment ikintu yashikije imbere y'abarundi n'abanyamahanga bafikanye ijya event twaza twashaka dukusaba uzakurikize uzabikurikize umwaka ugiye kumara ufise ubwo rugori n'ukuri ntuzamere nk'aba byarigeze biribonekeza bakemeza imigambi ntibayashitse uzagerageza bikore n'ukuri tuzagushimiza
ndabibemereye narabibemereye nzobikora.
Icyo ni ukuri twayigushimiye cyane ahandi ikindi na kuri ni kugukeza vraiment ni kugukeza bravo kuri congratulation kuri njye nka jewe ngo ku ruhande rw'iwanje Imana ikumba twavugana nanavuze ku rubuga nivuga ati ni naka Imana yari koze satangane wewe ni kuri congratulation.
Murakoze.
Urakoze nawe Prosper, turagushimiye. Prosper ati komera cyane, komera ku muzinda, arumva kumbure arabona yuko hariho abigeme bagenzi bawe bakeneye kumenya byinshi byo umugambi wawe bakanawukorera ko bakiteza imbere. None mbega gamisi ubona uyu mugambi uzotwara hagati mu gihugu ukigisha abigeme, kuko ni kibazo gikunze kugaruka byose bibera Bujumbura bigaherera Bujumbura, wowe uzogerageza kuja hagati mu gihugu uzofisi imigambi yihe kubari kumbure uhereye ibubanza iwanyu n'ahandi?
Ego nashimye guhera iwacu, ariko nzokwegera negere n'abari hagati mu gihugu, mbese mu gihugu cyose bose nzohashika. Ego
uzokorera kumbure ubufisi umugambi wo gukorera ku mashure, ku mashengero, ni hehe wipfuza cyane cyane guhura nabo ubwo gwaruka kugira ngo baganirize? Alo?
Yo basti bikun. Alo?
Egot.
Mu mashure si cyane ariko dipfuza kuzoshikira abajya bagiye guheza.
Mhm.
Kuko nibo bageze guheza amashuri kugira barondera akazi bibagora kenshi. Rero ni kubizeza kugira ngo abone yuko bageze amashuri bashobora gukora ibindi. Nzogendera no mu mihana. Ego nzogendera no mu mihana, kende mu yandi makoperative. Ego
ego biratomoye kuko abari mu mashure arangira ya nyuma baba bariko bariyumvira ati mbega nzova mwiki, mbega nzokora iki. Birumvikana ko wabyiyumviriye neza kugira ngo ucubafasha kugira ngo biteze imbere. Urakoze cyane.
Ego
radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga yo ku munsi wa kabiri, tuganira n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, bikorwa byabo, iterambere yabo, amagara yabo n'ibindi byinshi cyane. Kuri uno munsi turiko turaganira na Miss Burundi mushasha, Miss Burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na gatatu. Uyu nawe si uwundi rero ni Karel Leli Ndayizeye, afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri, akaba yaserukiye intara ya Bubanza muri aya mahiganwa ya Miss Burundi uyu mwaka. Ego Karere rero urumva ko impinga ari ndende kandi abaguhanze amaso ni benshi, bifuza yuko ushika ku ntego yawe, ku migambi yawe, wumva atari ikintu kiremereye cyane, canke urabona yuko bishoboka, yumvise ko bakwiteze ko byinshi cyane, wumva ubyumva gute? Iyo wumvise yuko abantu haba ku mbuga ngurukanabumenyi, haba ari mu kibano, bakwiteze ko byinshi, vyoba bita gutera ubwoba, amakenga, ariko canke ufise izo ntege z'uko witeguriye gukora koko ugatera imbere, canke uko bumvise benshi bakwiteze ko byinshi, kumbure biragushira ko cyo no twita pression?
Oya, nta pression iriko, ahubwo bimpa ubushobozi bwo gukora, kuko ndabona yuko ibyo mfite kuzokora bizofasha benshi. Umva ni motivation.
Ego cyane, ego cyane. Ndabwiye mu binga bw'ivyuma ko barifuza gushira kwa karirimbo, akaririmbo ka You Are My African Queen, no kuvuga uru mwamikazi w'umunyafrika. Reka tukumvirize. Yeah, yeah. You are my African queen. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. They cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes I know, mm-hmm. You are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love. And I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen. And I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of.
You are my African queen. Two-Face yaririmbye ako karirimbo ati umwamikazi w'umunyafrika. Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Turiko turaganira na Miss Burundi uyu mwaka, Miss Burundi mushasha uyu mwaka w'2023. Miss Burundi rero uyu mwaka ni Ndayizeye Karel Lady. Ndayizeye Karel Lady ni we turi kumwe mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, aho tuganira ku munsi wa kabiri n'abigeme canke abakenyezi. Karel, Miss Burundi, kumbure abavyeyi bawe mwari muri kumwe mu rugo rubanza, bavyakiriye gute aho baboneye umwana wabo atsindiye canke umuryango wawe muri rusange bavyakiriye gute?
Anezerewe cane kuko twabanye nabo barafashije guhera mu ntango, rero kubona naratsinze byarabanezereje cane.
Yego, turabona kandi no kuri Facebook barabandanya bandika. Turabona Gatendu Theogene ati umwigeme wa sawa kweli. Hama hariho kandi na Gore hariho na Niyonzima murantunga, Niyonzima Kolina. Kolina ati byiza byiza, byari byiza cyane mu gihe twomubona.
arashaka kukubona kumbure turashobora kugira Instagram live Facebook live bakakubona muri ino minsi nyene kugira ngo kumbure nibumva ijwi rya byonyine bakubone uvyumva gute
ego twabitegura
ego 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 hanyuma none muri iki gihe usanzwe uri umunyeshuri gakarele ubizo uzobifatanya gute ibikorwa byawe byo mu minsi n'ibikorwa byawe byo kwishure uzobibangikanya gute
musanzwe ndahejeje nako nandika igitabo bizonyorohera cyane kuko nasa nkuhejeje amashuri umva ntibizokenera ko nja kurushaho umwanya wose ego
ego mu hagati mu ndwi kumbure ni warangiza amashuri uzohera hehe mu mugambi wawe ni giki kintu ca mbere cyangwa ibintu bya mbere wifuza gukora
nzo banza kwanza nduge subiri mu bahanzi wacu ntanguri igikorwa muzobibona mu minsi iza ego
nabo nyine bakwigine bashime yuko watahukanye urugori
ego
Watubyiye karele ko ufuru rimfura y'abana indwi abana indwi bavyakiri gutaba umuvukana ubunye barafise umustar mu muryango bavuze bate
Yego ajewe sane Mama bajohewe baraje basangiye nari ndi Yari munezero mu muryango
Hama abandi bigeme mwahiganywe nabo nabo urategekanye gukorana nabo kuko nabo nyene nko kwabivuze bafise impano nyinshi bafise imigambi myinshi harimo bamwe muri bo wifuza gukorana nabo mu bo mwahiganye
ego barimo nabo bose bipfuze ko dukorana tuzokorana kuko umugambi wa kabigeme mu Burundi kandi nabo nabigeme barundi kaje
kubatari bari mu mahiganwa ko batari bararavye ayo mahiganwa twibutsa amazina ya Dauphine wa mbere Dauphine wa kabiri na Miss Popularity amazina yabo ni bande abo mwahiganywe nabo muri batatu ba mbere harabo twabonye cyane ku mafoto wo kwibutsa abatwumva amazina y'abajya bandi mwari muri kumwe haruhande yawe Dauphine wa mbere wa kabiri na Miss Popularity kuko nabo nyene bararonse udushimwe twarabonye kuva ku mamiliyoni abiri n'igice rimwe n'igice umuriyoni nabo nyene bagize ibintu bidasanzwe byatumye nabo nyene baronka udushimwe amazina yawo
ego première Dauphine ni Belange eserukira Gitega Blondine Keza eserukira Bujumbura Mary hamwe na Ricky Tricia wa Popularity eserukira Kirundo
Twarabonye kandi n'amashirahamwe atandukanye amabanki atandukanye yari ahari namwe amwe muri yo woba wifuza gukorana nayo wifuza kwegera kumbure batahura umugambi wawe uba barabonye muri icyo gihe iyo bari nk'ayahe mashirahamwe canke ibihe bigo
hariho CRBB yaradufashije cyane muri competition hari amashirahamwe menshi benshi tuzokorana muzobibona ego
hama kumbure n'abamisi bo mu karere nabo nyine kumbure hari icyo wobiga ko misi wo mu Rwanda misi wo muri Congo na muri utwo turere hari uwo twumvise mu Rwanda twumva ko nabo nyine baramunyotewe bavuga bati ntawuraboneka muri iyi misi ariko muri ako karere nabo nyine kumbure hari umugambi wo kubahamagara ukiga ku byo baciyemo mu byo bariko barakora navyo nyine vyumva gute
bikunze umuntu ashobora gutegura imibonano tugahura tukayaga
Ego rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro Karel Leli ndayizeye Miss Burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu turagushimiye cyane rwose ku kanya bafashe ku kuganira natwe akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro kumbure impanuro canke ico usaba uwari we wese ishirahamwe muriko murakorana naryo SS Enterprise n'abandi akajambo ka nyuma
kwanza murakoze kuba na mwantumye muri kino kiganiro turashimiye cyane abaheje umunyesi yadufashije dushyizemo umutambukanyi mukuru w'igihugu yarakoze cyane nshimira SS Enterprise nateguye ihiganwa ndashimiye n'umuntu wese wese yashoboye kugira icyo akoze nkabasaba mubanze mushyigikira umugambi wanjye ego
ego SS Enterprise rero twibutse ko ari ryo shirahamwe ari cyo kigo gitunganya iri higanwa rya Miss Burundi Miss Burundi akaba ari yobowe na Suleiman Sultan Suleiman rero Sultan akaba bimazemo imyaka itari mike nawe nyine turabakeje ku birori batunganyije ibirori benshi twabona bakunze ku mbuga nguruka nabonye zitandukanye reka dushimire cyane rero Karel Leli Ndayizeye kandi na badi bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ibyumviro bagakeza miss bagashikiriza ibyumviro byabo bitandukanye turabashimiye mwese rero mwateramanye natwe tubibutse yuko mushobora kuja ku rubuga rwacu rwa internet kugira ngo iki kiganiro mushobore kuronka ubwinshi bwacu ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com musi yaho handitse ti aho kumvira niho mushobora kuronka ibiganiro muri isanga harimo nico muhejeje kumva cuno musi abifuza rero kumushigikira kumbure kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Karel arashobora kuboneka kuri Twitter Instagram, Facebook, kujambo Miss Burundi, umucamo mubona, abifuza kwifatanya nawe mu bikogwa yifuza kuzorangura muri uyu mwaka gushika mu mwaka uza niho mushobora kumuronka. Radio Ijwi ry'Amerika reka twongere dushimire no mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha badufashije kwegeranya amajwi no kwakira ku murongo wa telefone abashoboye kuduhamagara. Ndabashimiye mwese mubandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire umunsi mwiza.
Ora, se mwiza wanje, ora. senchuti.